Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Ndabaramukije n'icuti bakunzi ndabahikaza mu makuru y'Ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Abantu barenga 10 nibo bajanywe mu bitaro by'akarere ka Nyanzarake muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga kuri uyu w'Imana wose bakaba bagwaye indwara ya korera ivugwa ku mutumba buheka ahi Nyanza nyene. Umugambwe badasigana iprona ubona ko amafaranga angana miliyoni ijana z'amarundi nk'ingwati kuzo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2027 ari umurengera. Ugwego gw'abanonoso uyu mwuga w'ubuhinga bw'ibiharuro professeur comptable mu gifaransa Ruri Dogera ivogerwa ry'uwo mwuga uvuga ko rikogwa n'abawitirira kugira bakingire ikibaba abagwizatunga n'abanyamitahe bahunga gutanga amakori n'amatagisi. Mura no makuru turafitiye n'inkuru y'inkino mukanya inkuru imwe yose ukwaye
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubahikaze abantu barenga 10 nibo bajanywe mu bitaro by'akarere ka Nyanzarake muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga kuri uyu w'Imana aho bose bakaba bagwaye indwara ya korera ivugwa ku mutumba buheka ahi Nyanza nyene. Amakuru avaho avuga ko ku bucimbiri 8 bugize uwo mutumba butatu bwonyene aribwo butaratorwa ko umugwayi wa korera muri iyi minsi. Abaho bavuga ko bafise ubwoba kubera ubukene bw'amazi buhavugwa abo banyagihugu basaba batware kubishuriza amafaranga batangishijwe mu myaka 2020 yaragenewe kubaronsa amazi meza. Ni inkuru ya Serge Sindayigaya akorera i Burunga twumva mu ijwi rya Egide Nahayo.
Amakuru dukura mu bajeje intwaro kuri uwo mutumba wa Buheka yemeza ko ibyo biriko biva ku bukene bw'amazi meza kuko uwo mutumba wose bavoma amazi atemba y'imyonga ica kuri uwo mutumba ariyo Gwaba, Nyabarebe, Gitimbagwe, Muyovozi hamwe na Gitotwe. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakidoka ko ibyo byose biriko biva ku byo bita ubusuma bw'amafaranga yaragenewe gukora amazi kuri uwo mutumba. Bamwe mu twaganiriye bemeza ko mwaka 2020 hatojwe amafaranga arangi ijana y'amarundi ariko atacigeze gikogwa kugira ayo mazi akogwe. Aho bakemeza ko uwo mutumba ugizwe n'abanyagihugu baba 2012 urugo rwose rukaba rwatanze intererano y'amafaranga 8,000 yo kubazanira amazi. Kuri ayo yatanzwe n'abanyagihugu hakiyongera ko imiliyoni 10 zatanzwe na Diocese Gatolika ya Bururi hamwe n'imvukira zo kuri uyu mutumba ziba mu mahanga. Abanyagihugu bo ku mutumba Buheka basaba barongoye kubabariza abari babijejwe ingene amafaranga yakoreshejwe. Tubamenyeshe ko ico kiza cha korera cyari kimaze iminsi kibonekeza ku mitumba itari mike muri iyo komine ya Nyanza aho bavugwa ko hoba hari naboba bamaze kwitaba Imana.
Ejide Nahayo urakoze ubukene bw'amazi meza kandi burahanze impunzi z'abanyekongo zegeranirijwe ahitwa Busuma muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza. Ibyo vyiyongera ku buraro butabereye basanzwe bafise ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze aho begeranirijwe hari hagendewe n'intumwa ya Papa mu Burundi. Izo mpunzi zica zisaba abantu bose bashoboye kunganira leta mu vyo bafasha kugira ico bakoze ibibahanze bitorerwe umuti. Ni nkuru ya Pantanyo Ntakarutimana.
Nuko bivugwa n'ujeje igikorwa cyo kwita impunzi aserukira igisata chaoni kijeje cyo kwakira impunzi onipra muri komine Ruyigi Fiacre Nkunzimana. Iyo kambi y'impunzi y'Ibusuma ifite uburenganire bwa hegitari 126 maze ikaba yakiriye impunzi zigera ku 65,117 zose zikeneye ubufasha n'umutekano. Yemeza ko ibyo bashoboye babikora ariko ko intambwe ikiri ndende mu gihe mu bijyanye n'amazi akamenyesha ko hagikenewe intererano zijya n'ino. Eka na Saint-Prise Kupanji aserukira ishami ry'ishyirahamwe ryita impunzi ku isi muri iyo komine aravyemeza ko amazi baronswa ari make asigura ko koga, kunywa no kugira isuku bisaba ko umuntu akoresha n'imiburi y'imaritiro 15 ariko izo mpunzi zo zikaba zigeragezwa kuronsa n'imiburi buri amaritiro 2 n'igice. Basigura ko hari bamwe babura uko bagira isuku. Felix Meme Kundeka Gazo aserukira izo mpunzi z'Ibusuma abanje kugaruka kubivuze kugira ubuzima bushoboke yasabye intumwa ya Papa mu Burundi kunganira igikorwa cy'u Burundi mbere bakanabavugira mu makungu kugira ubuzima bushoboke kandi bumere neza. Intumwa ya Papa mu Burundi Dieudonné Dantonu akaba yemeye ko azokora ibishoboka byose ngo bavugire aho bishoboka beracha yemeza ko papa azo kwa mahafi zo munzi aha akaba yagiriye ko atanga n'imfashanyo zigizwe n'ifu y'ibigori imyumbati akaba yemeye ko azo kubakwa kandi n'ubwiherero mwamenya ko kuvika mbitangura hakiri ibikorwa byibanze gusa byo kwakiriza impunzi kandi hakaba hakiri ibyo gukora umugende w'amazi n'ubwiherero biriko birubakwa nayo ibindi nk'amashure isoko n'ibindi bikaba bitarubakwa bamwe muri izo mpunzi bakaba basaba ko hokubakwa amashure maze abanyeshure bakaja kwiga narijya bamwe bahunganye n'abigisha bahora babigishiriza mu gihugu baje bavamwo Ibuhumuza Pantaleon Nakarutimana Radio Indikirutiye
Pantaleon Nakarutimana urakoze umugambwa badasigana ipronubona ko amafaranga hangana ni miliyoni 100 z'amarundi nk'ingwati kuzo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe mu mwaka wa 2027 ari umurengera urivye nkuru nziza arongoye umugambwa avuga ariko ko witeguriye kuyatanga yabivuze kuri uyu wa gatandatu igihe yari kwifadikanya n'abadasigana mu ntara ya Burunga bahimbaza isabukuru y'imyaka 64 irangiye umugambwe uronse insinzi yashikanye u Burundi ku ntayo kwikukira nayo kubijanye nuko bazitabira ayo matora kandi n'ubu umugambwe ucemeza ko amatora aheruka yaranzwe n'ubusuma urivye nkuru nziza avuga ko bazoguma basaba kurenganurwa biciye mu nzira zizwi n'amategeko tumukurikire
Igihe batora rya tegeko umugambwe w'adasigana washikirije ahagaze turerekana neza yuko gusaba ingwati y'imiliyoni 100 ari kunaniza abarundi ko uwotwara igihugu ko rwagasore igihe yitoza n'umugambwe batabasabye ingwati nyiye ko ndadayimira iki yo igihe yitoza batamusabye ingwati nyiye ko kandi bitabujijwe ko batogwa rero gutogwa asamafaranga nivyo birimo kunaniza abantu mugabe ico twomenyesha abarundi n'amakungu tuzozirondera ziriho naye arengayo twayatanga ariko umugambwe ntiwiraba turaba nabandi turaba n'indi migambwe turaba nabandi bakandida independa bo babipfuza ariko bazobuzwa kandi mu gihe cha kampanya abantu barazana imigambi naho abantu batotsinda mugabo ariko harakinanwa abantu benshi bahiganwa bavuga ibyimviro bitandukanye uri karahiganwa rakuramwe ibyimviro bikomeye rero babujije ubukozi igikogwa kibi rero amategeko arahinduka no binama shinga bateka igombye yoraba ivyihinyanyura kuko nta kirapfa ibihumbi 2027 umwanyura cariwe hari inzira zirekugwa n'amategeko hariho inzira zirekugwa uburenganzira duhabwa nibwirizwa shingiro hariho uburenganzira bwo kwamatwerekana ko ibintu bitagenze neza ukoresheje rero igikenye agasuzugura izo nzira zose abashaka ko mu gihugu haja mu ngorane rero tuzokwama dukoresha inzira zizwi zerekana ko igihe cyose ukoresheje ubusuma ukoresheje igikenye atahandi ubugomba kuzana abarundi ubujomba kubazana mu ngorane z'uruhagarara ivyo rero nivyo byo kugwanya kandi nyizera ko igihugu twese dushaka amahoro n'umutekano
Radio Indundi Culture
Radio Ndundi Kiti turabandanya n'amakuru yacu urwego rw'inama nshingamateka mu Burundi rurasaba ko ingorane abahuza bo ku mitumba n'amakaritsiye bariko bakorera mwozo torega umuti igisabo batuye umuhuza w'abarundi ku munsi wa gatatu w'indwi heze aho yari umutumire mu nama nshingamateka abo baserukira abanyagihugu bagarutse cyane kugashiruka bute bahabwa bo babona ko kadakwiye hamwe no kubura aho babika ibikoresho byabo umuhuza w'abarundi Melorantine Kanyana yavuze ko nabo babimutuye aca asaba intwaro mu makomine ku migambi barangura ko bo bishira mu vyihutirwa mu kunganira ubushikiranganje bw'ubutungane abahuza bakukira ni muri Jodone ni yanzigamiye
Bimwe mu bihanza bahuza vyerekanwa n'abo bashinga amateka harimo agashiruka bute baronsoka kiri gato kandi bakora umwanya munini nkuko aha umushinga amateka mediatrice Kankuyo avyerekana
turabona ko mu mitumba itandukanye urabona ko gushika no munsi bariko baritugwa cyane agashiruka bute boba bahabwa kumengo kuba ari gatoyi uravye umwanya usanga bibatwara bituma bakumbure batarangura neza ibikorwa vyabo vyo mu ngo basanzwe bajejwe
umushinga amateka Alice Nitunga yagarutse ku kibazo cy'ukubura aho abo bahuza babika ibitabo bakoresha abona ko boronswe ibibanza mu mazone ariko arubakwa kugira ngo bahangane no kutamera nabi kw'ivyo bitabo
murabona ko hariho amazone ariko arubakwa barabe ko bozoraba ingene babasabiraho boze barabika ibitabo kuko murumva yo muguzi ibitabo bakoresha bigasubira bikanyagirwa bikononekara yuko ari uburyo buguma busohoka
umuhuza w'abarundi yemeza kwize ibibazo yayimutura Emelo Hantine Kanyana abona ko abajejwe intwaro mu migambi batu tunganya bwo kwiyumvira nibijanye n'ubutungane n'abushikiranganje bw'ubutungane harico buterera muri ivyo vy'abahuza
ibibazo vy'abahuza sino reka kubica ndabivuze ko barabidushikiriza
iyo tugiye mu manama bakavuga yuko ibikoresho n'agashyuka bute bibagora ko kabashikira bakanavuga ko ari gatoyi muri planification au niveau ya administration territoriale jewe ndumva harakenewe ikintu kijanye no gushigikira ubutungane utu dufaranga babaha tuva hariya muri ministere nivyo nivyiza cyane umuntu wa mbere afise intérêt ko ubutungane bubera neza abantu bo mu ntara nibo bategerezwa kuba ba mbere ibi rero tuguma tubibigisha muri byo byigwa tubereka
ubwego bwo bahuza rukaba rwashitsweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 1 agakwega ubusa gatatu ryo kuwa 2023 nzere 2021 inama yo kumugina ikabigize n'abantu 15 batowe n'inama yo kumutumba
Jodane mwanzigamiye rwego rw'abanonoso uyu mwuga w'ubuhinga bw'ibiharuro bita professeur comptable muri migwi gifaransa ruri dogera hivogerwa ry'uwo mwuga ubwo rwego nyene ruvuga ko rikogwa n'abagwitirira kugira bakingire ikibaba abagwiza tunga n'abanyamitahe bahunga gutanga makori n'amatagisi ubwo rwego rubona ko ibi bitukisha umwuga bikanatuma igihugu gihomba mu by'ubutunzi umunyamabanga nshingwa bikogwa ubwo rwego Jean Leonard Bigirimana asaba leta gukomeza ubugenduzi abakora ibinyuranye n'amategeko agenga uwo mwuga bakabihanirwa Jean Leonard Bigirimana
turacakora tugifise badukoresha ariwo banyina amashira hamwe abadandaza bataramenya akamaro ko gushira ku mugaragaro iby'ubutunzi bwabo cadusanga yuko hakiriho kumenyekanisha akamaro ko kwerekana ivyo butunzi bwa mashira hamwe yabayigenga ndetse nari mu musi ya leta kugira ngo habe kumenyekanisha kwerekana ishusho y'ubutunzi bwa mashira hamwe mu rwego rw'iwacu uretse ko bigishwa umwuga hariho n'ukurahirira akaranga mutima kurugendera uwo mwuga rero hariho abandi banavyize wanashaka ariko batagenzuhugwa biragoye ko wofata amafaranga ukayagura umwuga wawe hariho rero abagwiza tunga badandaza mashira hamwe aronde ababorohereza akabakoresha kugira ngo bagabanye amakori baza gushira makya kigo kitejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ariko mani maja bivye leta ariko nabo nyene bwa bari yivye kuko bamaze kubashira hasi abo rero niwo dusaba yuko abajejwe intwaro abajejwe ubutungane bodufasha kugira ngo babagwanye nibasuye gukora batukihisha umwuga wacu
Itegeko ry'u Burundi umwaka wa 2018 rigenga uko imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa riraho uburenganzira umuntu wese ariko arakogwa ko amatohoza ajanye n'ivyaha kutagira ico ashikirije inyamirama iri kwikora imatohoza gihadafise umwunganira iryo tegeko tugiye kuja turabashikiriza ibirigize ribwirizanya inyamirama bi kubwira umwidondoro wayo uwo iri kwiragira ko amatohoza idonido na Jotan iratuzi
Ingingo y'icenda iryo tegeko rigenga ukuntu imanza z'ivyaha zitohozwa zikaburanishwa itegeka inyamiramabi ko imbere yo gutangura amatohoza ajanye n'ivyaha ku muntu ibanza kumenyesha uwo muntu amazina yayo ipete ryayo akarere k'igipolisi ikukira n'inomero y'ikarata y'akazi yahawe n'umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika imuhubwo burenganzira bwo gukora amatohoza iyo ngingo ivuga ko ivyo itabikoze amatohoza ikora aca bimfa gusa ingingo ya 10 y'iryo tegeko nayo ivuga ko mu matohoza yayo ishobora kwakira ibirego canke yumvise nk'icaha kijanye no gushurashuzwa canke inda z'indaro ku bana badafite imyaka 18 ici bimenyesha ubwo nyene umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika nubwo atawo bayitwaye iyo ngingo ya 10 nyene ivuga ko mu matohoza yayo inyamiramabi ishobora kumviriza abantu bose bafite ico bazi canke abikekwa kuba ari bo bakoze icaha ariko imbere yuko iyo nyamiramabi ibatohoza ko iyo ngingo imutegeka kubamenyesha uburenganzira bwabo harimwo uburenganzira bwo guhitamwo kutagira ico bashikirije mu gihe badafise ubunganira amatohoza yose akogwa n'inyamiramabi ategerezwa kwandikwa ico cegeranyo c'amatohoza kikerekana umwidondoro wakozwe ko amatohoza nkuko bigaragara mu ngingo ya 11 y'iryo tegeko wo yakoze ko amatohoza ari isomera canka gasomegwa ico cegeranyo yumvise canka abonye ko ivyanditswemwo ari vyo yavuze agaheza akagitera ku mukono canka igikumu co kimwe n'inyamiramabi yacanditse mu gihe adashaka canke adashobora kugitera ku mukono canke igikumu inyamira mabi iraheze ikavyandika muri ico cegeranyo n'impamvu zabitumye nkuko iyo ngingo ya 11 ibitegekanya inyamira mabi ijeje amatohoza yayo ico cegeranyo iciheza ikakirungikira ubwo nyene umushikiriza manza wa Republika arongo ya karere icaha cakorewemwo canke ubushikiriza manza bukukira sentare ifise ububasha bwo kuburanisha ico caha
Radio Indoni Culture, aya vugwa mu nyuma.
Elle est bonne accélération. Oh, pas de penalty ici.
Najumvise ni wa mwanya w'inkuru y'inkino mu nkuru y'inkino tubashikiriza imitsi yose ya mbere uno munsi tuvuga iterambere ry'urukino rw'ubugenegene bita skateboard mu Burundi umukuru w'umugwihugo rukino mu Burundi Florine Ndayikeza asigura ko uru rukino ruri mu ngorane zijanye n'ibikoresho bigatuma rutamenyekana mu ntara zitandukanye Ndayikeza ariko yizeza ko bishoboka ko rutera imbere kuko hamaze kuboneka aborushigikira inkuru y'uno munsi twa yateguriwe na Olivier Kwizera
Urukino rw'ubugenegene bita skateboard n'urukino rwazananye muri leta zunze ubumwe za Amerika urukino rwakwiragiye mu bindi bihugu mu Burundi rwashitse hagati y'umwaka wa 2017 na 2018 ingene rwatangiye gukinwa urongoye umugwi ujeje ugo rukino Ferinda ikezagira ati
2017-2018 niho natangiye kuronka skateboard ya mbere byatangiye kwanza mbonye mu masanamu abo mu bindi bihugu bakora kintu ugo rukino naronse umugenzi yara yifise yo skateboard gusa none ntiye pratika cyane ndayigura ndatangura ndafatika kuko buke gushika naho nshobora gushika aho mvuga ati reka nanje ndavyigisha abandi
uyu munsi mu gihugu hari intambwe imaze gutegwa ko nkuko ndayikeza abandanya bivuga
tumaze kuronka club imwe izwi n'amategeko yitwa Buja Skateboarding no uvuga ni nka association uwo mugwi wemewe mu kwa kabiri umwaka wa 2025 twemerewe mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama turashika igitigi cy'ugwaruka rushika 50 bakino gwarukiye ntituratunganye ihiganwa ariko ije tumaze guhiganwa no vuga ati ibikorwa byo kwerekana ku rukino rwaje ruhari kandi rukinwa rukundwa twararukoze ku mwaka wa 2025
naho hari bimaze gukogwa ingorane ntizibuze uwaramutse uwo mugwi agaruka ku bikoresho n'uburyo
ibikoresho mu gihugu cy'u Burundi biragoye kugira biboneke no vuga urubaho amapine byuma byo munsi nti byoroshye kuboneka muri rusangi no vuga ati ni ibikoresho bwa mbere na mbere hakaza n'uburyo kuki gikoresho kirapfa bigasaba kugura du pièce tumwe tumwe n'ubwo buryo
Ferri Ndayikeza ariko asigura ko hari icyizere ko ibintu bigiye guhinduka
mugabo ubu ndibaza yuko nko muri no myaka iri imbere ko hari igiye guhinduka kubera yuko ababikora bagiye kuboneka bavuye muri twebwe nyene turi ko turabikora federation nico gikorwa turi ko turaja kuko sindi jenyene ndafise abandi dukorana nizo twifuza gushika ko muri no mwaka nyene ko hobaho federation kugira ngo bitworohere kugira ngo dushobore gukora kuri benshi
urukino rwatanguye kuvugwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 50 mu gisagara cha California aho ni ku mugabane wa Amerika rwahavuye rushigwa mu nkino mpuzamakungu bita Jeux Olympiques mu mwaka wa 2024 ingingo ariko yafashe mu mwaka wa 2016
Olivier Kwizera urakoze no kuri no nkuru turangirije kwa makuru twariko turabashikiriza shimire kofi Olivier Rubere ntwari ari muhinga bw'ivyuma shimire nawe mwese mwari muduteza abiri mwandanye mugira ibihe byiza murakoze
Alice Ndayizeye